Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiri wa chuti na mwa kuzi wa radio Nzamba gateka kawe kaze umakuru yokuri umusi wa gatatu turukugina kerezo ya milongi winari mwenye kanga uwa kwa mbili na milongi wina kamiri ayinayotu ya hera kungi ngo nguru nguru ziagize umwe mwanyonga ipikipiki mugisagara charumonge ya rawuzwe irengero kuva kuri wa kabiri uyanyonga ipikipiki wako ya guye muruzi dama gwisuka mukia gatanganyika mugihariko agirageza guhunga igipolisi chariko kiramwiru kako mukanya mwrazi umva famasi nayo yo muri komine ntega yubatswe nivukira yo kumutumba wa gitwenzi ishobora gusenyurwa umwanya wari wose harakagwi kimonera kureba ivugwa ko gafise uwo mugambi wo gufuta iyo farmasi imvo ngo nuko yubatswe n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi ubukeneye bw'igitoro na cyane cyane ico mu bwoko bwa essence burabandanya kwibonekeza mu ntara ya Muyinga co kimwe no mu ntara ya Bururi muri iyo ntara bavuga ko igitoro gishitse gihabwa abatagira ivyuma kigashirwa mu mabido ingaruka mbi zikaba ari nyinshi kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa duhere kujanye n'umutekano muke umwe mu wanyonga ipikipiki mu gisagara ca Rumonge yarabuzwe irengero kuva kuri uyu wa kabiri amakuru dukura aho muri ico gisagara yemeza ko abatwara amapikipiki biyamiriza itotezwa bariko barakoregwa n'igipolisi gifashijwe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara idone idona bela mugisha
kuko makuru ava mu Rumonge abivuga umusore yunguruza abantu n'ibintu akoresheje ipikipiki yariko yiruka ko ni modoka ariyo mu bwoko bwa Hilux yigendereza mu ntara ya Rumonge yariko ava mu gisagara ca Rumonge yerekeza muri zone Kizuka ababibonye bavuga ko amaze kubona sugerejwe yaciye agwa mu ruzi dama rugabura zone Kizuka na zone Rumonge muri komine n'intara ya Rumonge uwo musore yagwanye yo ni pikipiki yiwe bagenzi be bemeza aya makuru bavuga ko gushika mu gitondo cy'uwa gatatu atari bwatogwe ariko ku ipikipiki yari kwarakoresha yatwawe n'ico gipolisi haraheze indwi zirenga zibiri abo bunguruza abantu ku mapikipiki batorohegwa mu bikorwa vyabo bavuga ko urongoye igipolisi muri iyo ntara ari kumwe nabo arongoye abategera mu bice bitari bike mu masaha ayariyo yose abafashwe barakubitwa bagafunganwa n'amapikipiki yabo abo mamotari basigura ko yabo ufise ivyangombwa canke atabifise atansiguro basabwa kugeza ubu abo badereva ntibararonka isiguro kubiriko biraba
cyangwa aba mamotari bagire kibazo muri ino minsi n'ikindi cyose cyaho bakomongereko arakiruka ko bamwe bagakomereka bagakubitwa hanyuma no gufungwa bagafungwa hanyuma rero twese icyo bakora barabitangisha amafaranga mbere yuko batubikora kandi bakadusubiza imatedat badutangisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ijana hana n'ukuntu umuntu yabyutse
abo bakora uwo mwuga bavuga ko biyamiriza akarenganyo kavanze n'agatotezo bariko barakoregwa bagasaba koroherezwa mu bikorwa vyabo
twasaba yuko duhabwa amahoro tugakora twitegenze twasaba yuko dufatwa nk'abandi twasaba yuko nyamba imoto twemewe gukorera mu Rumonge bo bitubwira bikaba ibintu bizwi ofisiyere ariko tukareka guhigwa nk'abariko baraturonzera umugambi
kuri iyo myidogo yabo batwara amapikipiki radio Nzamba ikaba itararonka kuri telefone urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge kugira atanke umuco kuri ibyo yagirizwa
arakenuye bera mugisha mu buraruko bw'igihugu naho ikibanza cyo kudandarizamo imiti bita farmasi cyubatswe n'imvukira ku mutumba wa Gitwenzi iri muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo gishobora gusenyurwa umwanya wari wose harakagwi kimbonera kure bivugwa ko gafise uwo mugambi wo gufuta iyo farmasi zikagiriza benshi muri izo mvukira basanzwe bari mu mugambwe SNL kutitaba ibikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba biyamiriza iyo ngendo izo mbonera kure zidatahura ivyerekeye iterambere ku mutumba wazo iyo nkuru tuyibaze Alexandre Niungeko.
Abo bantu bashaka kubura buzo umugambi na kagwi kimonera kuri zitanu zikorana n'ubusanzwe arongoye umugambwe mu gushaka kuzimanganya iyo farmasi nkuko byemezwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Gitwenzi muri commune Ntega mu ntara ya Kirundo. Ako kagwi kagiriza imvukira zayubatse ko zikitaba ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD ariko nkuko amasoko yacu abandanya abitubwira ngo babahora yuko benshi mu bayubatse ari abanywanyi b'umugambwe SNL. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko badatahura na gato abantu bashaka kuzimanganya iyo farmasi kandi ibafitiye akamaro ntangere bariyamiriza iyo ngendo yako karwi katumva iterambere ry'umutumba wabo.
Naho ariko nabigira turi kumwe mu magambo ntibimeze kuko iterambere rizanwa n'abahaboga reka twabaza rero kubona bashaka gusambura iterambere ryariko rirubakwa n'abavuka ku mutumba. Iyi farumasi yadufasha cyane umuntu akwaye yagasimbira akigana ukuntu turamuha imiti nuko ntaza kuyifata kandi yacakira ariko ingorane z'abantu bo muri sisiteme iwacu hari twaza ngo koperative ngo harimo ngo bafite n'imikahe ngo mu mugambe ngo sene ntiyumvikana rero ngo ukuntu ngo baba ngo barimo tenho na kuba mwasi kwa sababu ni byiza kuteza imbere umutumba.
Abo banyagihugu basaba bashimitse kwa abo bantu boteshwa bagata bakumva ko iterambere riraba bose atakuvangura imigambwe.
Yadusaba rero ko ibyo bintu byahagara byo kuburabuza ibikorwa biriko birarangurwa ku mutumba kuko uje kurangura ibikorwa by'iterambere ku mutumba nturaba ngo ari mu mugambwe uyu canke uriya. Kaje dukeneye naho ndimbonera kure ashobora kugenda kumusenera akanyihara nyihara akazi nkakora none yacari nkora ngo ndoko ndimanira kure akemera ko ndakoreshwa n'inzara kandi afise akazi eke dupfana nuko nk'akazi nkakora.
Twarondeye kuri telefone umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Ntega Pierre Nyabenda ngo agire icyo avuze kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Gitwenzi bo bifuza ko nyabona imvukira zofasha mu iterambere ry'ibindi bisata byo mu buzima bwa misi yose ku neza ya bose.
Alexandre Nibwe ko nyine narakenuye amakuru twategure kwacigiza kuri radio Inzamba tubamandanirize mu bisata cindero. Urongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Nyanzarake intara ya Makamba aragirizwa kuba yaranyuruje kuri wa mbere amakaye agenewe abanyeshure bo mu mashure shingiro. Ibikoresho vyatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF gitaho abana. Uwo adomwa ko rutoke akaba hakana yivuye inyuma ivyo yagirizwa. N'inkuru tubaza Karine Dusabe.
Amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine Nyanzarake avuga ko ibikoresho vyatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF ku banyeshuri bo mu mashuri shingiro. Ibyo bikoresho ngo biriko biranyuruzwa na Yves Defense Nimpaye arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Nyanzarake. Amakuru avuga yuko yoba yanyuruje amakarato atandatu y'amakaye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba amakaye n'ubu hataburamenya irengero ryayo. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri uwo muyobozi w'indero muri komine Nyanzarake yazindutse aha kuri ayo makaye nyene bamwe mu bakozi bo ku bitaro bikuru bya Nyanzarake hamwe n'abakozi ba komine. Idefense Nimpaye umuyobozi w'indero muri komine Nyanzarake aremera ko ishirahamwe mpuzamakungu kitaho abana UNICEF ryatanze amakaye ku mashuri shingiro ngo ariko nta gikoresho na kimwe cy'ishure yigeze anyuruza. Amakaye yose ngo yayashikirije abayobozi b'amashure.
Inzamba.
Amakuru twateguye arabandanya abarondera ibitoro byo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Bururi nibagirayo bacira nayo bamira. Bavuga ko igitoro gishitse gihabwa abatagira ivyuma bikenera ico gitoro kigashigwa mu mabido. Abo bakaba aribo baca baja kukigurisha kuri magendu nkuko vyemezwa n'abanyagihugu. Abo bakenera igitoro badoma urutoke kubajejwe intwaro umutekano hamwe na bene amastation kugira urunani muri ubwo bubisha. Basaba ishirahamwe Regidezo rigurisha ibitoro gufata mu minwe ico kibazo. Idonido na George Nimenya.
Gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze amastasiyo nka yose yo mu ntara ya Bururi yarafise ibitoro, ariko amakuru aba muri iyo ntara avuga ko nubwo biruko abafise imiduga n'amapikipiki batarabwa giza nk'abazanye amabido. Abatanga ibitoro bohereza cane cane ababazanye amabido nk'uko amakuru aba muri iyo ntara abimenyesha. Abunguruza abantu n'ibintu babaje kunywesha ivyuma vyabo bavuga ko ibido imwe iriho amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo ibiri y'igiturire. Ivyo bitoro bishirwa mu mabido ni navyo bica bija kugurishwa kuri magendo nk'uko aya makuru abandanya avyemeza. Abunguruza abantu n'ibintu baca amahera mu ntara ya Bururi baduma ku rutoki urunani rugizwe n'abamwe bajeje intwaro, igipolisi hamwe n'abarongoye ayo mastasiyo. Abo ni bo batoza ayo mafaranga kugira ngo abafise amabido baronse ibitoro.
Sabye dusaba yuko hataba umwana iminsi nabona kuko uratonda iminsi irindwi ubona igitoro cyaje kugira hari, ariko ni uburyo buto mugabo abaze n'amabido abagitanga kuko n'abagihagarikira mu isanga nibo bagutwara, nibo abo baza bitwaje amabido nibo bahita bafata badahugurika kuri magenda egomba kihomba kabiri gihomba umwanya kihomba n'igitoro kitakigura ku mahera menshi. Rero tujye twasaba yuko ejeje dufata ibintu mu buryo.
Ibyo bica bigira ingaruka mbi kubiyunguruza kuko abo babigira bizimvye baca bagomba kuduza ibiciro byo kuyunguruza kugira ngo ntibahombe. Abo bunguruza abantu n'ibintu baca amahera basaba ishyirahamwe Rigidezo ryo rigurisha ivyo bitoro muri kino gihe gufata mu minwe ico kibazo kugira ngo gitore umuti. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone buramatari w'intara ya Bururi co kimwe n'arongoye ishyirahamwe Rigidezo kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo.
Tukivuga amakuru ajanye n'ibitoro no mu ntara ya Muyinga nuko nyene ubukene bw'igitoro na cyane cyane cyo mu bwoko bwa essence burabandanya kwibonekeza aho haheze iminsi itanu atandi imana na rimwe rikorokaga ku bituro bitandatu by'igitoro bihaharugwa nk'uko bamwe mu bakoresha ico gitoro babimenyesha ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu zifatiye kw'ibara ry'igitoro nko mu gisata cyo kuyunguruza canke ibiciro by'ibifungurwa zikaba zibandanya kwibonekeza idonido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Ku gituro kimwe kuri bitandatu biri mu ntara ya Muyinga nk'uko abakoresha ico gitoro babiyagiye Radio Inzamba niho harangwa igitoro cyo mu bwoko bwa essence ku munsi wa gatanu. Nico cari cabonetse ngo camaze umwanya urumero mara kironkwa n'abake kubera bakirondera bari benshi nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Inkurikizi mbi ku buzima bw'abantu zifatiye kw'iryo kena ry'igitoro zikaba ziguma zibonekeza. Zimwe muri zo zifatiye ahanini ku iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe. Ikiro cy'umuceri bita mu Tanzania wahora ugugwa ibihumbi bine n'amajana munani haraciye ikiringo cy'ukwezi ubu ugeze ku bihumbi bine. Ikiro cy'ifu y'ibigori bikoboye cyahora kigugwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu. Nayo ikiro cy'ibiharage bibayabaye cyahora kigugwa amafaranga igihumbi haraheze amezi atatu ubu kigugwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu. Ahandi izo ngaruka mbi zibonekeza ni ku itike ryo kwiyunguruza aho igiciro cy'itike cyagwijwe na kabiri ku bafata ingendo zimwe zimwe hagati mu gihugu. Urugendo rwa Muyinga Gitega abunguruza abantu mu miduga mito mito probox barihisha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu igiciro cyashinzwe na leta ari amahera ibihumbi munani. Nayo Muyinga Ngozi hateganijwe igiciro cy'amafaranga ibihumbi bitandatu harihishwa muri kino gihe amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri. Nayo Muyinga Karuzi hakarihishwa ibihumbi indwi ku bihumbi bitanu byashinzwe na leta. Nayo urugendo rwa Muyinga Bujumbura amashyirahamwe yunguruza abantu akaba yongereje ku giciro cyashinzwe amahera ibihumbi bibiri. Abiyunguruza mu miduga rusangi ica amafaranga bagasaba abajeje intwaro n'igipolisi gushinga ijisho ico gisata nk'uko babigira ku binyobwa n'ibindi. Kuri iryo duzwa ry'ibiciro uruganda rwa Radio Inzamba rukaba tutararonka kuri telefone buramatari w'intara ya Muyinga.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye amakuru tuyabandanije mu gisagara cya Bujumbura. Imyidogo aho ari myinshi muri bamwe mu banyagihugu bo mu buterere ya kabiri muri komine ya Ntahangwa muri ico gisagara cya Bujumbura bavuga ko mu itangwa ry'imisegetera ryabaye kuri wa kabiri habayemo kamwana wa mama. Abanyagihugu bavuga ko batashe zirayoye kuko bamwe mu mbonerakure batwara imifuko yuzuye imisegetera bavuga ko ari ababatumye, ivyo bakabona ko ari uruyeri kuko atawemerewe gutorera uundi kiretse uugwaye basa mshikira nganji mga magara yaba nukugira icho ufashije kugira ngo baronge vose ni hulu tuwaza Pierre Gahungu
Icyateye umubabaro abo banyagihugu nuko batashe zira yoye kandi bari biteze ko baronka imisegetera bavuga ko hagiyemo amanyanga kuko bamwe mu mbonera kure banyuragiranwa batwaye imifuko yuzuye imisegetera bavuga ko ariye babatumye umvirize umwe mu batashe bataronse
turiko turahariye ko turavuga ati nituma imisegetera ibonye amwe ako kanya imbonera kure darumani cyane cyane ako yikorera ibyumburi by'imisegetera aho twavuga ko harimo uwitwa ndi munyange ndi munyange we yasanze ari umusegeseyire wo kurya umunyange akaba n'uwitwa ange abo bo baduca imbere batwara idunjo ry'imisegetera babitwara bagikora tuba bagiye kinyura abandi ko bayonka twebwe tutayironse baraca batubwira bati abo bantu bazindutse kare bazanye amajeto y'abantu baje gutora imisegetera kandi icyo gipapuro kizira yuko umuntu aza gutorera uwundi kiretse urwaye
basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira icyo bufashije abataronse na cyane cyane ko ano mezi arangwa na malariya nyinshi mu bice bitari bike by'igihugu
twashaka rero mudutabari gitezi yuko no kumisegetera abantu hariho bankunzi hariho banyagufana banyaguki imisegetera ko usanganye bayitanze kugira twishingire indwara ya malariya twese bene igihugu mu Burundi turashinga ni hari umwe bamwe bayiraro twatashe zirayo yuko nyene aratubwira yuko naho tuguma hajyanye kuri etaje kuri flanike ituronke imisegetera dushake dutahe turatakambye rero mwebwe mukisigirisha kure mu dutabari ndi mushyiranganji w'amagara y'abantu bo batabye umusegetera ngo tubwire kwa ku mutekereje tugira duke na malariya kuko na kare ya mezi yari amezi ya malariya tubure n'ububasha uburenganzira bwacu bwo kuronka imisegetera
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye uwitwa Remy umukuru w'imbonerakure mu gashimbiri k'umunani muri Buterere kugira ngo yemeze canke abishutse ivyo vyagirizwa imbonerakure arongoye ntitwashoboye kumuronka mukamenya ko ikibazo citangwa nabi ry'imisegetera kimaze kuvugwa mu makaritie yo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Rumonge
Pierre Gahungu urakwenuye mu gusozera aya makuru abanyagihugu wo mu gace ka Gitaramuka na Gikoto muri zone ya Musaga barabangamiwe n'isuku rike riva mu misarani itagishobora gukoreshwa umuhinga komeko nakuze yanonosoye ibijanye n'ibiza by'indwara asigura ko ivyo vyatewe n'ihindagurika ry'ibihe akavuga ko icyo ari kibazo leta n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bakwiye guhagurukira vuba bwangu bakazitira indwara ziva ku isuku rike kurikira umuhinga komeko nakuze
abanyagihugu baragiramiwe n'ibintu bigaragara bagiramiwe cyane cyane nuko ubu batagigiraho bituma ni ukuvuga imyanda isazi kura isuku ni ukuvuga gutya hajya bituma isazi zirahava hari uturi dukoko tujya kurya ibyo bitumye ugasanga rero turagarutse tugiye mu ngo z'abantu cyangwa asanga abantu nabo ntibagira ukundu biyamamura izo sazi umunuko vyose ugasanga bibatera indwara ni indwara nyinshi zitumwe no kubura isuku ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane bituma leta yategerezwa kwihuta ikihuta vuba na bwango kugira ngo barabe batitse bataronerwa nubwo bisa n'ibyarenganye bakaraba yuko aho hantu ubwa mbere abo bantu bashobora kuhava baravye yuko iyo si yifashe haba ubu muri kahise no muri kazoza bakaraba ibyo shoboka gukogwa kugira ngo abantu bahagume cyane naho babona bidakunda abo bantu bakagerageza kubimura bakabimurira ahandi bashobora kubashira bashira mu kaga ubuzima bwabo hanyuma bwa kabiri nuko boheza bagakorana cyane n'ubushyigikaji bw'amagara y'abantu mu byerekeye kurwanya indwara zitewe n'isuku rike no kuvuga byihuta nuko babaha amazi meza bakayongera bagafata imigambi yo kugenda teraho imiti gupompa aho bituma kugira ngo mikorobe zirimo zipfe hanyuma bikunze mbere bakagerageza no kubaha na ya misarani ngiri ikagenda bakayizana bakayitereka aho abantu bakayikoresha iyo yuzuye bakaba bayitwara bakajya kuyisesa ahantu habigenewe ibyo byose ni byerekeye isuku n'isukura mu gisata cy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bashobora kubikora hanyuma bakabaha ibikoresho by'isuku n'isukura kuko abo bantu baragiramiwe gusumbya abandi
uwo akabari kome kona kuze umuhinga akurikiranye hafi bijanye n'ingwara z'ivyaduka. Nino ngaha duce dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye Edicode Nazo niko ndabashikiriza ndabashimiye shimire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya mugire umugora mwiza mwese ayiwaye.